Iyi mwumva ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika vugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mutwumvira ku mirongo migufi mu Burundi kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya Radio Inshuti ya Bose. Hano Washington DC muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Ndabasuhuza mwese kandi mbaye ikaze mu makuru yacu y'akaganya. Namakuru turategura tukanabagezaho turi mu ngo zacu kubera ingamba zo kumira icyorezo cya virusi ya corona. Kuri uyu munsi wa kabiri Abanyamerika barimo gutora perezida. Yemwe abinkwakuzi banarangije gutora bifashishije iposita cyangwa se amasanduku y'itora yabugenewe hirya no hino mu gihugu.
Ikintu gikomeye twifuza ni uko uza gutsinda hamwe n'uza gutsindwa muri aya matora bashobora gutanga ijambo rinywanisha abantu.
Uwo ni Professor Lionel Remesha w'Umurundi wigisha muri kaminuza ya Alliance International University iri mu mujyi wa San Diego muri leta ya California inaha muri leta zunze ubumwe za Amerika avuga ku matora muri Amerika. Abarundi n'Abanyarwanda b'Abanyamerika nabo ntibatanzwe muri icyo gikorwa. Turaza kuganira na bamwe mu kanya. N'abagenzi bacu bagiye kuri Presidency ya Amerika ku biro by'itora muri leta Virginia na Maryland baraza kutubwira uko basanze byifashe. Amakuru yacu uyu munsi rero twayahariye amatora inaha muri leta zunze ubumwe za Amerika. Abanyamerika barahitamo uyu munsi kwa kabiri uzabayobora muri iyi myaka ine iri imbere hagati ya Perezida Donald Trump w'umurepublikani n'umudemokrate Joe Biden wahoze ari vice perezida. Fidel Niyongabo abafitiye iyi nkuru.
Abanyamerika miliyoni n'imiliyoni baratora uno munsi kwa kabiri mu bice bitandukanye by'igihugu mu ntumbero yo guhitamo uzobayobora mu kiringo cy'imyaka ine y'imirije. Ibiro vy'amatora biruguruye mu bice nka vyose vyo mu buseruko bw'igihugu. Joe Biden araza kuja mu bisagara bibiri vyo muri leta ya Pennsylvania mbere yuko agaruka muri leta ya Delaware gushikiriza ijambo ku muhingamo w'uno munsi. Trump araza kugendera icyicaro c'abajejwe kumufasha gusubira gutorwa hanze y'igisagara cya Washington imbere yuko agaruka mu biro vyiwe Maison Blanche. Araza gutanga kandi ikiganiro kuri programme yitwa Fox and Friends ya television Fox News. Abanyamerika barenga miliyoni 99 baramaze gutora, no kuvuga ibirenga 2/3 by'abagera ku miliyoni 139 batoye mu mwaka w'2016. Benshi mu batoye imbere y'igihe bamenyesheje ko bashatse kwirinda imirongo miremire y'abatora uno munsi kuwa kabiri mu bibanza by'amatora. Ni mu gihe ibitigiri by'abandura umugera wa corona bibandanya kwiyongera mu gihugu.
Ubufaransa bumenyesha ko abasirikare babwo bishe intagondwa za kiyisilamu 50 muri Mali. Ibindi twumve mugenzi wacu Fidel Niyongabo.
Inteko z'Ubufaransa zigwanya intagondwa z'abayisilamu mu karere ko muri Afrika mu burengero zishe intagondwa z'abayisilamu zirenga 50 zifata abandi bane mu gikorwa cya gisirikare cyabaye mu ndwi iheze. Umushikiranganji ajejwe kwivuna abansi b'Ubufaransa Florence Parly yatangaje ku munsi wa mbere mu ijoro ku inteko z'Ubufaransa mu karere zafashe kandi ibigwanisho n'ibindi bikoresho byari mu minwe y'intagondwa z'abayisilamu ku munsi wa gatanu w'indwi irangiye, ugako vyerekana ko imigwi y'iterabwoba idashobora gukora ivyo yishakiye atankurikize. Parly yagendeye umugwa mukuru wa Mali Bamako ku munsi wa mbere n'uno munsi kuwa kabiri. Yarabonanye n'uyoboye leta afata kibanza, yasabye ko haba amatora yisunze demokrasi mu buryo bwihuta bushoboka. Yamenyesheje kandi ko ubutegetsi buhari muri iki gihe bwatanze uwo muhango. Ubufaransa bufite inteko 2,000 mu karere ko muri Afrika mu burengero zigenewe gufasha kugwanya imigwi y'intagondwa muri ako karere.
Barakoze bagenzi bacu batugejejeho aya makuru. Murumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tubibutse ko turi no kuri Facebook na YouTube kuri Radio ya Chuvewa no kuri internet kuri www.radioyachuvewa.com. Zunze Ubumwe za Amerika Diane inahazwe na Edi Rwema banyarukiye kuri bimwe mu biro by'amatora kureba uko ibintu byifashe. Reka tubanze tubaze Diane inahazwe uko wabonye, tubwire uko wabonye ibintu bimeze aho wanyuze muri Washington DC cyane cyane hafi ya President ya Amerika.
Ejo ni Mukankusi, nibyo nkuko bivuze naciye muri imbere ya White House hari ingoro y'umukuru w'igihugu Charles Zunze Ubumwe za Amerika. baba amenyesha makuru baba abanyagihugu bari bahari nta numwe yayemerewe kwegera nkuko byari bihahoze ibizitiro byari bihari abahazi haregeranye n'ubushikiranganji bumwe ari bwo bushikiranganji bw'ubutunzi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwari bwazikiwe mu icungararo yaho hariho amabanki atandukanye ndavuga nka Chase hariho inzu zitandukanye zo gutumatumana ko amakuru nka T-Mobile zose zari kwimbaho bari koradisha kwimbaho amarestaurant amaze kurira ko bari korasha ko imbaho zitandukanye navuganye n'umwe wafise amarestaurant ngaho onye muri iyo micungararo yahari ingoro mukuru y'igihugu ndamubaza ni kwereka iyo muri ko barabikora aravuga bati nta wuzi ikizagukirukira gukurikira amasaha imbere n'uburyo bwo kwicungira icuka cari kihari rero imbere y'ingoro mukuru y'igihugu hariho abo nopita ko bari kuba yerekana kuko bari bafite ibyapa bitandukanye birimo ubutumwa burimo nk'ubwibutsa bati Black Matters Live ubuzima bw'abirabure ni ngombwa ko bukirirwa n'iki abandi bakaza bavuga bati turakeneye impinduka aho hari imbere y'ingoro y'umukuru w'igihugu hariho n'abari kuraririmba batera indirimbo mu nyuma rero ngira ngo nahamaze nk'amasaha abiri polisi havuye iza iracungera bikomeye ku buryo kugira ngo nk'abari kuba biyunguruza bafata amamodoka rusange byari bigoye ku muntu agusanga ahuri barinda kwegera inyuma cyane kuko bazibiye amabarabara atari make nk'uko byari bifashe muri rusange Washington DC ariko nongeye kohejwe ni nk'abahazi barazi neza yuko ari igisagara kigenderwa cyane nta modoka nyinshi zari zihari nta ngenzi nyinshi wahabona nubwo hari ingingo z'ingenzi zorohereza ingenzi zari zafashwe aha ndavuga nk'abiyunguruza cyane bakoresheje uburyo buzwi nka Uber na Lyft ibiciro byari byagabanuwe cyane rwose kandi ugomba ifatira bikubwira ati biragabanuwe kugira ngo ushobore kuja gutora nuko byari byifashe Washington DC ndavuye nace gato Chinatown ni gisagara nk'abari mu Rwanda bo kita nko kwa Rubangura bari mu Burundi bakahita Middle Mission hari ibikorwa byinshi bitandukanye ivyo bikorwa wabona ko byagabanutse ugeranije n'iminsi itandukanye
ye hanyuma se urebye aho ngaho wanyuze wabonaga nk'abantu bambaye nk'udupfukamunwa bashyiraga intera hagati yabo uko byari bihagaze ni gute
ego ejeni bari bafise udupfukamunwa bari bafise mu mabarabara wabona ko bafite udupfukamunwa ariko nk'abo bari imbere ya White House bo burumva ko bari koravuza n'uturirimbo bisigura ko ntibari batandukanye rwose bari bafite indirimbo bari koravuza biyumviriza ariko indirimbo nziza ziha ubutumwa no kwita ngo ubu Donald Trump perezida Donald Trump bumubwira yuko bashaka impinduka n'uko byari bimeze
yavuze ko wageze aho hafi ya Perezidansi ya Amerika ukajya na Chinatown ahandi naho wazengurutse naho hafi mu murwa mukuru wa Washington mu murwa mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika wagiye no muri Leta Virginia aho wasanze bitandukanye gute
ejo ni neza na neza ubundi imbere y'ibiro by'itorera Arlington ahari muri Leta Virginia ndabona abantu bariko baraza ahanini bagizwe n'abari mu zabukuru baratandukanye ntibegeranye cyane bari kubinjira barabaha udupapuro mu kanya ngira ngo ndahava ndabizanditsemo kuri utwo dupapuro hariho abantu rero ku ruhande rwanje ndabona nk'abandi berekana ko bashigikiye by'ukuri Joe Biden hariho n'abandi bambaye berekana ko bashigikiye Donald Trump itandukanirizo rihari nuko si benshi nk'ingene bari bari Washington DC ku murwa mukuru kandi na Donald Trump nakubwira biri ko amajambo asa nk'uko baba bari ko bariyerekana byo ngahandi imbere y'itorero rya Arlington ibiro by'itorero rya Arlington muri Virginia nta bihari
urakoze Diane nahazwe inshuti mudukurikiye nk'uko nari maze kubiba bira mukanya mugenzi wacu Dirwema nawe ari muri Leta ya Maryland aho yakurikiye ibikorwa by'amatora edi byifashe gute ubu urahagana hehe hari mukaki
urakoze cyane Jenny ubu ndi mu gace kitwa Colombia ni hafi mu birometro nka 30 uvuye mu mujyi mukuru wa Washington aho igikorwa cyo gutora gikomeje maze gusura amafasi y'itora agera kuri 5 hose ikigaragara nuko abantu barimo gutora mu mahoro no mwituze ibyo twari dusanze tumenyereye ko haba hari imirongo miremire ikigaragara ubu ngubu iyo mirongo ntayi hari abantu baraza bagatora bagahita bataha ntago bibafata iminota irenga 10 cyangwa 15
baravuga ko ari impamvu kizaba zituma noneho imirongo itabaye miremire.
Impamvu nyamukuru ni icyorezo cya virusi ya corona. Iki cyorezo kuba kibaye za leta zitandukanye zashyizeho ingamba zo korohereza abaturage gutora kare. Icyo nakubwira ni uko kugeza ubu ngubu imibare dufite igaragaza ko abantu hafi miliyoni ijana bamaze gutora. Ibyo rero bikaba ngira ngo ari byo bituma imirongo ari migufi, ariko nanone ntangira mu gitondo bari bakeya, ariko uko umunsi ugenda wicuma ni nako umubare w'abaza gutora nabo ukomeza wiyongera.
Urabona bagenda barushaho kugenda baza cyangwa se baragenda bagabanuka?
Barushaho kugenda baza kurusha uko byari bimeze ubwo natangiraga gukora mu gitondo cya kare.
Ibyerekeranye se no kwirinda virusi ya corona byo bihagaze gute, urabona babyubahiriza?
Barabyubahiriza cyane. Abantu bose binjira mu biro by'itora, ikintu cya mbere basabwa ni uko baba bambaye agapfukamunwa. Bari ku murongo ni ukugerageza bagasigana bagahana intera, kugira ngo ntihagire ushobora kwanduza undi cyangwa se abe yakwandura icyorezo cya virusi ya corona. Bose urabibona ko barimo gukurikiza ingamba bagiye bagirwa n'abashinzwe inzego z'ubuzima hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Hari ikindi tubona kidasanzwe watubwira mbere yuko tukurekura?
Ikintu kidasanzwe wenda umuntu yavuga ni uko nk'uko nari mbivuze, abantu hafi miliyoni ijana bamaze gutora. Ibyo imwe muri mu mpungenge zirimo kugaragazwa ni uko bishobora gutuma tutamenya umukandida watsinze amatora uyu munsi, nubwo bamwe bavuga ko bishobora ko aza kumenyekana, ariko kubera ko zimwe muri za leta ziravuga ko ziza gutangira kubarura ayo majwi ari uko ibiro by'amatora hose byafunze, abantu bagakeka ko bishobora gutuma tutamenya ishusho nyayo y'umuntu uza kuba watsinze, nkuko dusanzwe tubimenyereye ko mu ijoro ry'itora abantu b'Abanyamerika benshi barara bamenye umukandida watsinze, ndetse uwo mukandida akageza n'ijambo ku Banyamerika.
Edir Rwema, ndagushimiye.
Urakoze.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, ibiganiro byacu byibanze ku matora yo muri Amerika uyu munsi birakomeje. Kuri aya matora muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mugenzi wacu Frederic Nkurikije yaganiriye na Commode Nduriyobija uba muri Leta ya Michigan, atangira avuga icyatumye atora kare.
Njyewe narangije gutora, natoye kare kubera corona, kubera haba hari abantu benshi cyane, umurongo aba ari munini, bijya bavuga ngo imetero zitandatu hagati y'abantu ntizibashe gukurikiza. Twese turatinya kwanduza imiryango yacu, kwanduza abana bacu, turabitinya. Hanyuma ndatoye kare, ariko apwe nka haheze nk'iminsi itatu ine baranterefona bambwira yuko sinyature nasinye ku rupapuro rw'itora na sinyature kuri karangamuntu yanje ngo hariho utuntu tudahuye, ko donc iyo bulletin de vote izociba imfam.
None mwaronse akanya ko gusubira gutora?
Ego, banderefu inshuro zibiri, hanyuma ndonse akanya narasubiyeyo ndabereka karangamuntu yanje, baca baragenda barambwira ati voila sinyature dufise niye, atariko iyo wasinye hariho akantu tubona bidahuye neza. Baca barabimpindurira ubwo nyene, baca bampa iyindi bulletin de vote. Byatwaye iminota nk'itatu ine biba birarangiye, bati nicyo twashaka nta kindi.
Aho mu ntara ya Michigan muri ni ntara ikomeye muri aya matora yo mu 2020 muri Amerika, murashaka kutubwira ukuntu abanyagihugu ba icarindiriye muri aya matora ku mpande zose, abarepublika n'abademokrate?
Ku mpande zose abarepublike, ni Michigan ni ntara batamenya umuntu ayitsinda. Igihe kimwe abarepublika barayitsinda, ikindi gihe abademokrate bakayitsinda. Ubu rero abarepublike bari nyuma ya Trump bikomeye cyane. Abademokrate nabo bati dukeneye ko ibintu bihinduka, Trump bafise izo batakunze kuri we. Donc ni imwe mu ntara bayita battleground, sanga swing state. Utsinze Michigan uba ufise amahirwe menshi yo kuba perezida w'igihugu cya Amerika.
Nk'uko mubivuze cyane, amatora yo mu 2020 n'amatora adasanzwe muri Leta Zunze za Amerika, eka muravye n'ukuntu abantu batoye hakiri kare ari sinzi n'amatora abantu bavuga ko adasanzwe ku bwanyu ni kuki bavuga ko ari amatora adasanzwe amatora muri uyu mwaka
n'amatora adasanzwe kubera iyi myaka ine Perezida Trump amaze ku butegetsi ntiyabaye imyaka yoroshe ku bantu bamwe bamwe cyane cyane abantu b'inkewa abantu baba mu bindi bihugu cyane cyane abantu niki cyiza cya corona cyatumye haba ukutumvikana hagati ya guverineri wa Michigan na Perezida Trump n'ibintu bya racism yari yongereye gusumba hariho rero abantu bavuga bati Amerika si igituzi hariho amajambo ava hejuru mu bategetsi tutari bwumve ariko ubu ariko arakwiragizwa nk'aho umenganiza ibisanzwe nibwo bwa mbere twari tubonye abasivile bambaye ibikoho bafise amajire antibare bagenda ku biro by'intara bakamenasa guverineri nibwo bwa mbere twumvise ko hari milise gifata ibikoho bagategura umugambi wo kunyuruza buramatari nibwo bwa mbere hariho abantu b'ibyo bintu rero bavuga bati nonona igisi wa Amerika tuzi ati igisi wa Amerika yagwanye intambara y'isi yose ishaka demokarasi ishaka liberite ishaka oya kibi bigomba guhinduka Michigan rero cyane cyane izo bintu bya rasizi n'amamiriza afite inkoho birakomeye gose birakomeye ni mu maeta avugwa yuko izo bintu bikomeye cyane ishaka rero ry'uko ibintu bihinduka rirahari biraboneka
uyu munsi nk'uko itariki zitatu ukwezi kwa cumi na rimwe niho amatora y'umukuru w'igihugu yabaye ariko araba kandi muri rusange mu bisanzwe umukuru w'igihugu yatowe naho amajwi nka yose abatarashika aramenyekana kubera ibiharuro n'amajwi agenda aharurwa mu ntara uyu mwaka siko bishobora kugenda abanyagihugu muri iyo ntara yanyu ya Michigan biteze iki kuri uyu munsi ku munsi wa kabiri nko mu ijoro
turiteze uwo ari wese ashobora gutsinda ibiharuro amasondaje akogwa berekana ko Joe Biden umudemokrate ari imbere ariko bivana n'uwakoze iyo sondaje hari izindi sondaje zerekana ko Trump ari imbere cyangwa zegeranye cyane ikindi nacyo muri 2016 de sondaje zerekana yuko abademokrate baza gutsinda Michigan ariko siko byagenze c'est vrai que différence kabaye gatoya ariko ku munota wa nyuma zarahindutse abarepublikani Michigan barayitsinda donc n'ubu abademokrate barizeye kandi bafite ubwoba n'abarepublikani barizeye kandi bafite ubwoba nta amahirwe nta turindire uko biza kugenda
ingome reka turindire kandi ndagushimiye cyane rwose komode ndariyo wija ku kanya wate kugira ngo mugane n'iyo ijwi ry'Amerika kuri aya matora adasanzwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mwaka wa 2022 mwakoze
cyane
Frederic Nkundikije yanaganiriye na Emmanuel Giraneza uba muri Leta ya Pennsylvania
Ega Emmanuel Giraneza mwebwe uyu munsi mwatoye cyane
jewe natoye mu minsi heze nakoresheje ikete bakunarinzi ko nazabona umwanya wo kujya gutora kandi kwa ko dutuye muri uyu mujyi usanga abantu benshi bajya gutora ugasanga uri ku murongo umaze amasaha menshi bitagora umuntu kubandanya umunsi wose
mbega abanyagihugu b'Abanyamerika muri ko muratora mubona ayo matora abanyamerika bayitavye gute
urabona abanyamerika cyane cyane nko muri uyu mujyi baryitabiriye cyane kubera yuko urumva perezida urw'ubungubu nyine ntakunda Pennsylvania akunda umujyi wa Philadelphia umva nabo rero bahita babona motivasiyo yo kujya gutora mwereke yuko bamwongereje
aho ni muri icyo gisagara cya muri rusange mu ntara yose abanyagihugu nabo bifashe gute
bifashe neza urabye mba muri vire ariko ngakorera hanze muri vire umva abanyamerika bose tuyaga usanga buri wese afite idea yiwe cyane cyane no hanze muri vire usanga bashaka yuko Perezida Trump abandanye ariko mu mujyi ugasanga barashaka undi muperezida barashaka Biden
muri aya matora nyine aya matora adasanzwe mu mwaka wa 2022 aho tumaze kubona ko abantu batoye muri ubwo buryo mwakoresheje cyane bagishoboye kuja kwibanza bike bike byaryuguruye batoye ari abantu benshi cyane rwose imbere yo kuri uyu munsi ku bwanyu ikintu cyatumye abantu batora hakiri kare n'igihe
abenshi usanga bari gutora koko bashaka yuko ibintu bihinduka mu bantu batwaye iki gihugu barashaka ko ibintu bihinduka cyane cyane bivanye n'uko hari amacakubiri y'abantwari usanga abapolisi barashe abantwari ugasanga rero abagenzi abantu benshi barashaka ko ibintu bihinduka nicyo cyane cyane kiri gutuma abantu benshi bajya gutora barashaka ko byahinduka ibyo bintu
mwiteze ko uyu munsi muribaza ko ibiharuro byose bishobora kuba byamaze gushika bagatangaza amajwi cyanjye
sinzi ko bizokunda yuko bashobora kubona ibyo biharuro uwo munsi nyine kubera yuko hariho abantu batoye bakoresheje amakete kandi ugasanga ku mategeko ya Pennsylvania bavuze yuko amakete azoshika nyuma ya saa mbiri z'ijoro batazayabara bazashyira ku ruhande hama niba utsinze Pennsylvania atsinze n'ibiharuro bikeya bagasanga hari amakete ari ku ruhande barashaka ko yuko Supreme Court yangaha izodesida niyo ayo makete bashobora kuyabara urumva rero kwako iyi ngiyi iyi state ni state niyo sinzi mu kirundi ko babivuga swing state ni ukuvuga yuko abanyagihugu bashyigikiye Republican n'abanyagihugu bashyigikiye Democratic urumva biri divise
muri make mu guhuraniza ikiganiro naho mwibaza ko amatora yo muri mwaka y'umukuru w'igihugu cyane cyane abagenda gute
biragoye kumenya uko bizogenda kubera cyane cyane njye noma niyumvira amatora yabaye muri Denis Feze kuko bari bakomeza kuraba amakuru kareba n'ibiharuro bakavuga ati kirarazotsinda ari imbere ari imbere ukibaza yuko ariko bizogenda ariko siko byagenda urumva rero n'ubu ngubu njyewe iyo unyeretse ibiharuro ntacyo bimbariye ndarindira uwo munsi nyine ndebe uko bizogenda
Emmanuel Giraneza urakoze cyane rwose ku kanya wahaye radio Ijwi ry'Amerika
murakoze cyane
urakoze Frederic Mudikije
turabaramukije bakunzi namwe banyonyi b'Ijwi ry'Amerika ndero kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo Ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga naho mugendera mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibarajishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1 Ijwi rya Amerika ni radio yanyu
Abanyamerika barenga miliyoni 99 bamaze gutora. Ni ukuvuga abarenga 2/3 by'abagera kuri miliyoni 139 batoye mu mwaka wa 2016. Mugenzi wacu Fidel Niyongabo yaganiriye na Professor Lionel Remesha, umurundi wigisha muri kaminuza ya Alliance International University mu mujyi wa San Diego muri leta ya California inaha muri leta zunze ubumwe za Amerika. Atangira avuga icyo umubare munini w'abamaze gutora ushobora kuvuze.
Ivyo bitigiri vy'abaja gutora ni vyinshi kandi ni vyiza cane ko abantu baja gutora cane cane muri demokrasi ico ni kintu aba ari ikintu ciza cane iyo ubonye abantu benshi bashoboye kubahimiriza bakagenda gutora abazoba yobora
mwitegereje ibibazo abanyamerika biteze ko abakandida ko bombye ko ari babiri bo torera inyishu mu byo batuma bahitamwo uwababona ko yo bafise ivyumviro vyiza ivyumviro nyamukuru mubone ibibazo nyamukuru biraje ishinga abanyamerika nibi
ibibazo nyamukuru cyane cyane hariho ikibazo kiriho kirabaho ubu cha COVID-19 ico ni kibazo gikomeye cyane hamwe n'ikibazo cyo kuzamura ubutunzi babona mu bihugu byinshi ubu yatanguye kugara haba muri Europe urumva no ngaha ibitigiri bisa n'ibiriko biraduka vya COVID birashobora kusubira bikongereza ingaruka mbi ku gisate c'ubutunzi urumva abaje gutora barifuza kuraba ukungene uwo bazotora yofasha kuzamura igihugu mu cancana muri ico gisate c'ubutunzi
aya n'amatora ariko akurikiranwa cyane si gusa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihugu no hanze y'igihugu haba Iburaya uturere twose Aziya reka na Afrika nikihe ayo makungu yiteze kuzotorwa muri aya matora nikihe biteze kuvyereka imigenderanire hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'utwo tundi turere twise
Amerika ni igihugu kinini cyane kandi ni igihugu gikomeye cyane ku isi ibihugu byinshi rero birakurikirana amatora yo muri Amerika kugira bamenye imigambi ishobora kuzoshirwa imbere hanyuma barabe ukungene bashobora kubandanya bakorana na Amerika ariko iciza nuko bravye no muri kahise migenderanire ya Amerika n'ibindi bihugu yamye ikomeye kandi izoguma ikomeye naho amatora ahetse imigambi y'iterambere imigambi yo gufashanya n'ibindi bihugu irabandanya iterambere nk'umuzinga
tugarutse ngaha muri Amerika bavuga ko y'amatora abaye mu gihe abitegereza ibintu benshi bavuga ko igihugu ciciyemo ibice mu buryo bitari bwaboneke kumbure mu bihe by'imbere yaho nikiye mubona umukandida azoba yatsinze amatora yoshobora gukora kugira asubize hamwe abanyamerika nk'uko bivugwa naho bitegereza ibintu
ego me icyo ni kibazo cyiza cyane ego aya matora nk'uko bavuze hariho abantu benshi barahimirije abantu benshi kuja gutora ariko urumva muri demokarasi benshi baritoza ariko hatsinda umwe ikintu gikomeye twifuza ni uko uza gutsinda hamwe n'uza gutsindwa muri aya matora bashobora gutanga ijambo rinywanisha abantu bakabona yuko nk'uko byabaye mu myaka iheze mu yandi matora bakanywanisha abanyagihugu amatora aheze ubuzima bukabandanya
muri make mu kurangiza by'umwihariko ku byereka akarere ka Afurika niki akarere ka Afurika kiteze kuzoba yatsinze aya matora ku bijyanye n'imigenderanire hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Afurika
mu karere ka Afurika Amerika ihakora imigambi myinshi cyane gose Afurika rero ndibaza yuko barifuza yuko iyo migambi ihari muri Afurika ikomeye nko mu bisate magara y'abantu mu bisate by'ubutunzi nk'ubu hariho umugambi wari waratowe mu mwaka w'ihumbi 2018 wa Prosper Africa uhimiriza amakompanyi yo ngaha muri Amerika kugenda gukorera muri Afurika nk'uyu mugambi muri Afurika barifuza cyane ko bandanya kuko urafasha kuzamura ubutunzi nabone ubutunzi bwarashikiriwe n'izi ngorane za COVID-19 urumva abaye amakompanyi ajayo aja gufasha iyo migenderanire yofasha kuduza ubutunzi bwa Afurika nabone
turagushimiye ni Professor Lionel Lemesha yigisha kuri kaminuza Alliant International University mu gisagara cya San Diego ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika akaba yigisha ivyerekeye ubudandaji mu makungu tubako turavuga ku vyerekeye amatora y'uno munsi kuwa kabiri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika turabashimiye cyane kuri iki kiganiro
murakoze cyane Fidel
bakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7. Radio Ngoma ya Mani yo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8. Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4. Radio Communauté La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9 n'ibice 0. N'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.8 n'ibice 9. Ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru.
Tuti muduteze amatwi ndabashimira cyane ko mwahisemo gukurikira Radio Ijwi rya Amerika. Ndashimira n'abagenzi banjye bamfashije gutegura aya makuru no kuyabagezaho aho baherereye hose mu ngo zabo kubera ingamba zo gukumira icyorezo cya virusi ya corona n'abagiye hanze kureba uko ibikorwa by'amatora birimo kugenda. Ibiganiro byari bihagarariwe na Frederic Nkundikije, amajwi yashyizwe hamwe na Facile Gebeho. Kuri mikro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. tubifurije mwese amahoro n'amahirwe muri byose n'ubuzima buzira umuze mukomeze kandi kubahiriza ingamba zafatiwe guhangana n'icyorezo cya virusi ya corona.